Imuva ni radio ijwi ry'America. Ijwi ry'America risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Cyuti mwese muduteza amatwi kuri no saha duhere ku makuru avugwa hijya no hino ku isi. Tuyahere muri Afrika, abasirikare ba Kenya bashika kuri ndwi baraye bishwe, abandi babiri barakomereka nyuma y'igitero cha bombe cyagizwe ku muduga w'igisirikare hafi y'ikigwati cha Somalia na chitwa Dobli ku mupaka w'ivyo bihugu bibiri. Byatangajwe n'abategetsi kumwe n'abanyagihugu babibonye. Uwo muduga wari umwe mu miduga ya gisirikare yari mu bikorwa vya gisirikare byo kugenduza ku karere mwijoro aho wasamburwa bikomeye niyo bombe. Umusirikare wa Somalia atashatse kwivuga amazina avuga ko yabonye ibiziga by'abasirikare ba Kenya indwi hamwe n'abandi babiri bakomeretse cyane. Umugwi w'abagwanyi ba Al-Shabab bayitiriye icyo gitero bavuga ko bishe abasirikare ba Kenya 15. Igisirikare cya Kenya ntikiratangaza amakuru y'igitigiri nyaco c'abasirikare bacu baguye muri icyo gitero. Mu ndwi iheze igitero kindi cya bombe benico carahitanye abasirikare ba Somalia batari bake cyongera cyonona umuduga w'igisirikare. Andi naho Afshan Akbal, umushikiranganji wa Pakistan ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, yaraye acitse ku icumu mu gitero cyagizwe kuri we mu ntara ya Punjab hagati mu gihugu. Igipolisi kiremeza ayo makuru cyongera kivuga ko uwo mushikiranganji yarashwe mu gitugu ku kuboko k'uburyo. Akbal yaciye atwagwa byihuta ku ivuriro iri hafi yaho icyo gitero cyabereye. Abaganga bamuvuye batangaje ko amagara yiwe atarabangamiwe cyane, aho yaciye akugwa kuri iryo vuriro atwagwa na kajugujugu ku mugwa mukuru wa Lahore aho abandanya kuvugwa. Akbal yarashwe n'inkoho inshuro zibiri aho yariko yurira umuduga avuye mu kibanza cyaberamwo inama n'abanyagihugu mu ntara turukamo. Umwe mu bategetsi bakuru b'igipolisi cy'ako karere yabwiye abamenyeshamakuru yuko uwagize icyo gitero yari umusore w'imyaka 20 irenga ko mike, ubu akaba ari mu minwe y'igipolisi. Uwo musore yagize icyo gitero yabwiye igipolisi yuko yari afise umugambi wo kwica umunyepolitike kubera batari basangiye idini n'ivyumviro vya politike. Mu itangazo ryasohowe n'umushikiranganji bwa Pakistan, Shahid Kabgan Abasi, umushikiranganji mukuru, aranegura icyo gitero yongera asaba ko igipolisi cyotanga icegeranyo cy'amatohoza y'icyo gitero mu maguru masha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaraye isohoye urwandiko nayo nyene inegura icyo gitero kuri uwo mushikiranganji yongera imwifuriza gukira bidatevye. Igitero cha bombe ikomeye cyane kandi cyaturikiye mu musigiti wariko ukoregwamo ibikorwa by'amatora mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Afghanistan. Icyo gitero cyahitanye abantu 17 bariko barasenga gikomeretsa abandi 33. Icyo gitero kibaye inyuma yaho umuntu atazwi yitwaje inkoho mu buraruko bw'intara ya Afghanistan anyuruje umugwi ugizwe ahanini n'aba engineer b'abahindi. Icyo gitero cyabereye ku musigiti mu ntara ya Khost iri ku mupaka wa Afghanistan na Pakistan. Abdul Hanan, umukuru w'igipolisi muri iyo ntara, yavuganye n'ijwi rya Amerika aremeza igitigiri cy'abahitanywe n'icyo gitero, yamara avuga ko gishobora kuduga kuko bamerewe nabi. Na uriyitira icyo gitero, abagwanyi b'abatalibani barahakana bavuga ko atari bo bakikoze. Andi naho mu Burusiya, Alexei Navalny, umunyepolitike atavuga rumwe na leta kandi azwi cyane muri icyo gihugu, yarekuwe n'igipolisi inyuma yaho yari yatabwe muri yompi we n'abamushigikiye amajana n'amajana. Bose bafashwe bari mu myerekano yo kwiyamiriza iyi mikwa icese rya Perezida Vladimir Putin muri manda yiwe ya kane. Ibirori byo kwimika Perezida Putin aheruka gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu bitegekanijwe kuba kuri uyu wa mbere itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Imyirekano kwiyamiriza ivyo birori yari yateguwe ku mugwa mukuru w'i Moscow no mu bisagara 90 by'igihugu ku munsi wa gatandatu. Navalny yanditse ku rubuga rwa Twitter yiwe ejo ku munsi wa Mungu avuga ko yarekuwe. Hirya y'ejo ku munsi wa gatandatu niho Navalny kumwe na bagenzi be, umugenzi wiwe na Nikolai Leiskin bafatwa batwagwa batabwa muri yompi inyuma y'iminota mike Navalny ashitse mu kibanza cy'imyirekano hagati mu gisagara cha Moscou. Navalny n'umunyepolitike yimwe uburenganzira bwo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Ejo ku munsi wa gatandatu yari yabanje kwinyegeza kugira ntafatwe n'igipolisi yatarashika mu kibanza cy'imyirekano cyiswe Pushkinskaya Square. Amaze gufatwa yagirijwe ukugumura abanyagihugu mu myirekano itari yemewe n'amategeko. Ayo namakuru avugwa hijya no hino ku isi mwayashikirijwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika.
Urakoze Oriane ku makuru wejeje kudushikiriza. Uno munsi kwa mbere niho ingingo urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza itangazamakuru mu Burundi sense rwafashe ku munsi wa gatanu uheze yukugara imirongo ya FM ya radio Ijwi rya Amerika na BBC mu kiringo cy'amezi atandatu bitegekanijwe ko ija mu bikorwa. Mu itangazo radio Ijwi rya Amerika ryari yamirije iyo ngingo y'uguhagarika ibikorwa byayo. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Amanda Bennett yagize ati twatangajwe n'iyo ngingo yafashwe n'urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi ibuza radio Ijwi rya Amerika gutangaza amakuru. Ati abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika bazaye amaso ku iradiyo Ijwi rya Amerika ibaha amakuru y'imvaho amakuru ataho yegamiye kandi adaca ku ruhande y'ibibera hijya no hino ku isi ari naco gituma iyo ngingo ibangamiye abarundi babujijwe kumva amakuru y'imvaho muri ibi bihe bihambaye igihugu kirimwo. Aya makuru arateye agahinda cyane muri iki gihe iyo ngingo y'urwego sense yafashwe haheze umunsi w'amakungu yibutse umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru, umunsi usaba ibihugu gukura aho gushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradiyo. Ibiganiro by'iradiyo Ijwi rya Amerika bizobandanya kumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo yacu migufi short waves ku buhinga ngurukana bumenyi hamwe no ku mirongo ya FM kuva mu bihugu bibanye by'u Burundi. Tukuri ku nkuru yafashwe n'urwego sense mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na Karenga Ramazan ajezwe urwego sense yaravuze kuri zimwe mu ngingo avuga ko zatumye bugara radio Ijwi rya Amerika ku mirongo yayo ya FM.
Ubwa mbere mukwiye kumenya yuko urwego sense n'urwego rw'igihugu cy'u Burundi rwigenga kandi rugenda rukurikiranira hafi imirimo y'amaradiyo, amateleviziyo n'ibinyamakuru. Ni ukuvuga ni urwego ruri hagati y'abatanga amakuru n'abumviriza amakuru, rukaraba yuko amakuru n'ibindi byose bica mu maradiyo, mu binyamakuru bishikirizwa bisunze amategeko. Abo rero ku bijyanye n'iyo radiyo ya UN ya Voice America ni uko hari ibibazo byagiye birashika na cyane cyane mukuru ni ikibazo yuko mwahora mukorana ni radiyo zari ngaho iwacu zifise amategeko, zikorera ku mategeko ya sense, zimwe zikaba zarugawe. Zimaze kugagwa rero aho twace tubandanya tumva yuko Voice America ibandanya isamirana ku mihora yasanzwe ikoreshwa n'izo radiyo, cyo ni cya mbere kandi bikaba byarenze n'amezi menshi. Icya kabiri ni uko tuko turaraba tumviriza amakuru twace dusanga yuko hariyo n'abandi bantu mwaha akazi bitaciye mu mategeko, uko tubibaza abantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi, kandi ukacusanga hariyo n'umutahe mpuzamakungu waratanzwe kuri abo bantu tutarinze tuvuga n'ibindi biganiro byagiye biracako tugasanga bihengamiye uruhande rumwe. N'ikindi gihe usasanga bitatojwe bihagije kugira ngo ayo makuru mutanga kugira ngo agende yumvirizwa n'abantu bose.
Mwavuze ikibazo cyo kumva ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika mu bindi binyamakuru canke mu yandi maradiyo, murafise ubuhinga bukomeye cyane rwose mu kumenyesha amakuru mushya na Ramazan Karenga. Murazi ko hariho uburyo bwa none bwo gushobora gufata ibiganiro byatangajwe n'indi radiyo bigashyirwa ku yandi maradiyo, aho mwaratoje neza mubona ko ari amaradiyo akorana na ni radiyo Ijwi rya Amerika.
Twaratoje neza cyane muvugana n'umuhinga yakoze aka kazi imyaka irenga 32 murabizi. Twakoze mu radio nyinshi cyane mbuza makungu hanyuma turaza ukuntu umuntu acisha mu amakuru mu muhora ibyo tuvuga rero twebwe n'umuhora watanzwe n'igihugu cy'u Burundi abantu bakwiye kubimenya icyo twita frequence frequence mukorera mu ngahe Burundi ni frequence itangwa n'ikigo cyitwa ARCT agence de régulation de contrôle des télécommunications hanyuma uwo muhora wari watanzwe umwe muri izo radio navuze ariko ugiye gufyonda kuri uwo muhora ukaca usanga hashamo voilà Amerika icyo ni kosa rikomeye ubuhinga turabufise twarabyigiye twamaze imyaka myinshi dusamirana turazi kumara mufitanye amasezerano mugacisha ibiganiro kuri izo radio kandi byari birekuriwe n'amategeko ariko mu gihe rero iyo radio imaze kugagwa bamaze kwipfa yuko bacumuye umuhora w'iyo radio tugaca tubandanya ibibandanye isamiranya kuri voilà Amerika urabona icyo ni ikintu kitemerewe n'amategeko ku gihugu cyose kiba kizi yuko gifite amategeko agenga amaradio
iyo ngingo isa niyaje nk'icyaduka cyane cyane aho navuga kuri radio ijwi rya Amerika ikintu cyoba cyaratumye mufata iyo ngingo atanu guhanuza canke atanu kugabisha cyo bari kiye
ndakubwiye twebwe hari ingingo hari igihe zifatwa zitarinza kugabisha nk'icyo nuko yoba yari umuntu iba yakoresheje umuhora utari kuwe n'amategeko aho ndi tugabisha
radio ijwi rya Amerika i Washington DC muri icyo gihe bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Makamba basavye urwego sense ni radio ijwi rya Amerika kugiranira ibiganiro kugira ntibabura amakuru bafitiye uburenganzira umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Chris Munezero yarahaye mikro abo banyagihugu bo mu gisagara cya Makamba
iyo ingendo yake nayo ipfaye makweli kuko amakuru yatumenyesha twarumva amakuru yo hirya no hino bumva bacyafata nk'iyo ngingo wumva hari umunyagihugu yonezeza kandi yakumviza amakuru hirya no hino nk'iyo turyamira ko yatangaza amakuru nk'iyo radio prima yatangaza amakuru neza kandi benshi bayakunda kuyategeka cyane sinzi nk'abandi ku cyumba cy'abandi zimba kandi bampomvye
wanda yakiriye nabi kubera yashyikiza amakuru meza neza cyane kandi unyuzije cyane ibyo dushyikiza byose ibyo bya Amerika
nanu bafata uwo murongo bagahogara atakoze abo bakoze cyanke atakuri ko atakimo cyo bagiye kuyavugwa atakubeshya kuri imwe boteza gukora ikintu bipanye nicyo nikoze bakoze ukuri ko avuga uko kuri hama ari kinyamo nacyo nacyo bakagihanura kihava mu nzira
ayata ubwo tuyakira nabi gusa mu kuyakira nabi ku wacu utandukanye n'umuntu n'umuntu wayikundiye radio birakubabaza utayikunda naho uteza ufata ni banyarutse kuyugaranya nzohomba rwose mugabo ngira bazobihe inyanyura mu nyu
kubera nahora menye utuntu two hirya no hino nzoba mpombye information
mu gihe kimyeshe makuru gihagaze ihomba byo ntibibura vraiment mu gihe biri umva birinzi bihagara ha byose si bingorana amakuru nshobora kuyamenya cyagorana gusura kuronka hari ikintu usanga kiretse kuvuga nga ugasanga hari abarakivutse uhuye rero murumvise ijwi rya Amerika bikaca bisaba kumenya iyo nkuru ngiye nava ashobora gushyikiriza abandi batayumvise byo nava cyase kuvuga ngo mugabo hari bakayivuga urumva nk'ubwo n'ubuhombe
iradiyo ni ya muntu wari we wese yifuje kuyumviriza kirashaka kunyigisha ibyo ikasangira mu iramwonone nico gituma cyeno ushobora kuvuga ati nta ngorane nibandanye ikora kuko twe turayumviriza cyane none bivuye hejuru ko atashotugira pwe tunatatubye
nukuvuga bayire kwikagoma ikora twebwe
nta ngorane tutegezwa kuyumviriza kuko iri ku mirongo akaradio ndakuguruye je nkumvi iguyemo ntegezwa kuyitegeza uko byahora nuko yobandanya akora je nivyo mbona amunsha makeleta ahanini
boye ngi imaze gufatwa no kuvuga imaze gufatwa hacha habiki hacha bakumvikana bakagenda bagasigururanira icyabitumye bakicara hamwe bakavugana ku buryo icyo kintu cyabitumye kigatoye gumute
nka leta bo nkuko yafashe yogi yo kuyakura yo kuyakupa amezi atandatu sinzi bitewe barafashe kugira ngo yakupe mugana nyine hari akantu katameze neza umuntu ayumva subati kuri seki kuri prokote yabwo yabayikusi rero profi wabo numva ihari hari ikintu cy'idongo cy'umuco kitarimo kitaboneka neza sinumva igituma bakupa mu radio kandi ajeje kumenyesha amakuru ku isi yose mugabo akaca bashima kuyakupira kandi twari dusanzwe dukuraho inkuru kwa mu radio bakaca bashima kuyakupa
kitu matazo shikari hapo ifisi abanywanyi beshi abanywanyi bazoshora kubaza hama batutorere igitu cyo kimwe no vuga nuko bena maradio bo kwihanga nozo cha babivamo nti wasuye kurondera iryo twi gusa bazobirondera mugabo mu nyuma nti bazoca bagabanya kubyo bahara badushikiriza ubwo bazokongereko kubera umuntu azizukuri ntacho bitwaye
agiye makuru ntanzwe wasuye akumva
nana cyangwa bakanzo bampombe iyo ubijanye niyo ngingo izofatwa ejo ndibaza ko leta iyo ijambo cyo kuganira radio yo ihagarika mu kutangaza makuru ntiturira ivuga makuru aba yabaye kandi amakuru batohoje cyo gituma mvuga ati rero iyo ngingo bo manza kayibangiye umaze gufata ingingo ugacubira ko wuga ikintu n'abanyagihugu umva ntibagwa neza usana uko ataba bafise cyumve ngo bagiserurire umva radio baba baseruye ko icyumvira kiyuga n'umunyagihugu nawe muto muto umva cyumva cyo gitura he
banywanye bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yafite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 9,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 17,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,640 9,470 1,070 13,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye ko mwitabira ibiganiro byacu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC naho kubijanye n'imyiyamamazo yo gutora ego canke oya kwibwirizwa shingiro ryahinyanywe mu Burundi umugambwe Iprona ejo kuwimana wagiye kwiyamamariza gutora ego muri komine ya Mutaho mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi Gaston Sindimwo na Abel Gashatsi ayoboye uwo mugambwe niho bari mu majambo yavuzwe hanini yahagaze kuguhumuriza ababa mu igwati by'abatutsi batekejwe izabo mu ntambara yo mu mwaka w'1993 ibindi kuri inkuru twumvirize umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana
Kumbwa mkuru wa komine Mutaho ni kilometero 42 uvuye kumbwa mkuru w'isagara cha Gitega hari hauri ya badasigana ba Iprona bavuye mu makomine ya Bugenda na Mutaho na makomine ya Seka iseki ntambara y'igihumbi kimwe magana cyenda 93 kuko yatumye aba mu makomine ashira ibigwati by'abatutsi bateshejwe izabo bigaragara ko benshi mu baca muri ayo makomine bakorera muri ivyo bigwati bitwaza imibereho yabo bateshejwe izabo umwe mu banyagihugu ba muri iyo site yatubwiye ivyo babwirwa n'abanyepolitike bagendera bijanye n'amatora y'imirije
ngo bakirukanye abazungu ngo bahora tuvugira ngo tumwe muri site ngo badusha batoye itegeko ry'uko shadu baduhungura ku nguvu ngo atakindi kintu na kimwe gisabwa niyo yamukaduhemukiye afise imiryango nawe iri mu batishije izabo azoba nawe yihemukiye
kuri izo mpungenge Abel Gashatsi umukuru w'umugambwe Iprona yahumurije
ne mwatora yego muzaba muto yahungo gutsimba kanya hata mu nguri biraje bahende kuko muzaba muto y'umutekano
kubwa Abel Gashatsi hari hageze ko Iprona ishobora kurongora igihugu
muratora yego maze muratora y'ibihumbi na mirongo ibiri tuvuganye nta nkeka Iprona iragisubirako nta bwoba n'igihe byogora na gato n'igihe byotugora n'imiburiburi tuzo umukuru w'igihugu tuzoronka icegeye tumaze icegera tuzoronka umushikiranganji wa mbere Iprona ntizobura n'umwe muri abo
naho gasosi ndimwo icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yamenyesha abari ngaho kwibaza Uburundi bwagiye buracamo byatewe n'abo yita ba PDC n'umwe mu migambwe yari ikomeye ku ntwaro y'abakoloni akaba ari n'umugambwe wahiganwa n'umugambwe Iprona aho PDC yavuga ko kwikukira ku Burundi hataragera
abagagaguye kwa gasore niyo bashatse gutuzamo amacakubiri y'ubwo amacakubiri yina abo nabo ni ba ba PDC bashaka yuko umugambwe wese kare Iprona bawugira iki Chao ugira marundi bagume matakubi ingorane zabaye muri iki gihugu cyose abadasigana ba PDC baje batwara umugambwe w'isikare aba PDC nabo no musa bari mu migambwe yose nari muri Iprona gusa
ku mugambwe Iprona kabaye nakaje gukorekana ku mugaragaro bamwe mu banyepolitike bavuye mu yindi migambwe bakinjira muri Iprona uyu ni umwe muri abo banyepolitike avuga ko yari ari indongozi muri FNL
twebwe twahoze turi mu ndongozi tukomakomeye ku rwego rw'igihugu Mugabo kubera yuko twasanze ibyo bavuga ku mugambwe wadasigana iprona bavuga yuko ari umugambwe w'abanyakibi umugambwe w'amacakubiri umugambwe w'abatutsi mugabo tugiye kubisuzuma twasanze atari byo twese twahisemo kwisubirira umugambwe wabasogokuruza
gasosi ndimwo mu ijambo ryiwe yavuze ko baza biyitirira iprona mu kwigisha oya nibafata wazoshengezwa imbere y'ubutungane mutaho Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika
muri icyo gihe umugambwe Sawanya Frodebu wiyamamarije gutora oya ibwirizwa shingiro rihinyanyuye ejo ku munsi w'Imana muri zone Buterere komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura abari mu rwego nyobozi rw'uwo mugambwe bemeje ko hamwe iryo bwirizwa shingiro ryokwemezwa inkingi za demokrasi zoba zisenyuwe ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Remo Nzimana
wapo kutoye watora neza
Uyo ni Leon Sinyenda kumana icegera cuhorongoye umugambwe Frodebu. Uyo mugambwe tavuga rumwe n'ubutegetsi wemeje kuriko urashimangira kwigisha gutora oya ibwiriza shingiro rihinyanyuwe. Abari mu rwego nyobozi bw'umugambwe Frodebu bati no gutora oya kugira ntibayemukire abafashije Burundi gushika ku masezerano y'Arusha. Pierre Claver na Imana n'umunyamabanga w'umugambwe Frodebu.
Oya izina gwe mukatishora guhemuka. Oya izagwe mukarizi shora guhemukira ndataye muri kiyo ratunza yewe demokarasi oya izagwe mukarizi shora guhemukira mangwera yatohaye amasezerano ya Arusha oya izagwe mukarizi shora guhemukira Nyerere yatohaye amasezerano ya Arusha
waserukiye abakenyezi bari muri uyo mugambwe babona ko ibintu bizokunyuka mu gihe byobwirizwa cyo kwemeza Michelle Odette ati abakenyezi nibo batekera bakireka nabana iyi bintu bibaye nabi mu gihugu
Basingira ryari zwe ntogwe muze mutore oya mutore oya muzavura kanyaya mbali yose ari mu bwirizi bashingira amba kudusuhisa kwirukana imusiko n'abana ku mugongo
Icegera cyorongoye Frodebu Leon Sinyenda kumana mu kwerekana igitumu uyu mugambwe wahisemwo gutora oya yashimikiye ku kamaro amasezerano ya Arusha yazaniye igihugu cy'u Burundi
ayo masezerano y'i Arusha yatumye hagaruka umwizero mu gihugu ko abahutu abatutsi abatwa abaganwa agiye kubana neza atawukubira igihugu atanya gupatanya gukira tamwana n'ikinono
iyo ndongozi ikagira makenga ko ibintu bishobora gusubira inyuma mu gihe iryo bwirizwa rinyanywe ryo kwemezwa ariko ritaje gutorera umuti ibibaza abarundi barimo afatira karorero ku ngingo y'ikugara amaradiyo abiri mpuzamakungu mu Burundi
mwumvise naho twari twarirukiye kugira twumvirize amakuru baraye bahugaye mwarabyumvise wa Amerika barugaye ibisi barugaye isanganiro bagira bugare erefi bagira bugare n'iyi minwa bazoyishona nimona dufite
umugambwe Sawanya Frodebu wiyamamarije muri zone Buterere ku munsi ugira gatanu w'imyamamazo ukaba ubikoze nyuma y'uri ku butegetsi bwije gutora ego wabikoze kuri uyu wa gatanu muri zone Ngagara mu gihe FNL irongowe na Jacques Bigirimana nawo wiyamamaza wigisha gutora ego wiyamamarije mu Ruziba zone Kanyosha komine Muha ibikorwa byo kwiyamamaza bizorangira ku igenekezo rya 14 kwezi kwa gatanu 2018 Umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora seni ukaba wamenyesheje abiyandikishije ko igikorwa cyo gutora ikarata y'amatora kizotangura ku igenekezo rya 9 ukwezi kwa gatanu gushika kwa 13 ku kwezi nyene muri zone ya Buterere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura Remo Nzimana ijwi rya Amerika
Makuru yerekeye inkino zabaye mu mpera zindi turangije mu karere k'ibiyaga binini uhere mu Rwanda aho dutega amatwi umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda
mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika imikino yo mu cyiciro cy'amatsinda yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize ejo ku cyumweru ku isadi ya Kigali Nyamirambo ikipe ya Rayon Sports yo mu Rwanda yahuye na Gor Mahia yo muri Kenya abantu bari uruvunganzoka ku buryo imyanya yo kwicaramo yari yabaye mikeya Ku munota wa 10 w'umukino, Meddy Kagere rutahizamu w'umunyarwanda ukina muri Gor Mahia yafunguye amazamu nyuma yo gusiga Faustin Usengimana ukina mu bakabiri ba Rayon Sports hanyuma agacenga n'umunyezamu Eric Ndayishimiye bakunze kwita Bakame abakinnyi ba Rayon Sports bahise bagwa mu kantu kubera icyo gitego cyaje kibatunguye gusa ntabwo bacitse intege kuko ku munota 22 Eric Rutanga yishyuye iki gitego kuri Kufran nyuma y'iki gitego cyo kwishyura aya makipe yombi yakomeje gusatirana ari nako abakinnyi imvura ibari ku mugongo mu gice cya kabiri amakipe yakomeje guhatanira amanota y'umunsi wa mbere ku ruhande rwa Rayon Sports Hussein Shaban na Chris Mbondi bakoze iyo bwabaga mu gusatira izamu rya Gor Mahia abakinnyi ba Gor Mahia nka Francis Kahata Meddy Kagere na George Odhiambo nabo ntako batagize ngo bashakishe igitego cy'ikinyo inyuranyo ariko umupira urindurangira amakipe anganya igitego kimwe kuri kimwe. Tukina umupira w'amaguru mu mpera z'iki cyumweru twatangiye mu Rwanda hazatangira irushanwa rya Sekafa ku makipe y'ibihugu y'abagore. Amavubi y'abagore ayobowe n'umutoza Jean Baptiste Kayiranga yatangiye umwiherero. Christine Mukangoboka, umuyobozi wa komisiyo y'umupira w'abagore mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, atangaza ko Minisiteri ya Siporo n'Umuco yabageneye inkunga ikenewe mu myiteguro.
Nshobora kukubwira ngo uyu munsi batanze wenda amafaranga ya ariko tugasanga hari ibindi bikenewe byo kongerwamo. Ni ibiganiro bigenda bikorwa ariko inkunga yo irahari.
Ese ubundi ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu bagore ihagaze ite mu Rwanda mpuzamahanga? Twongere twumve Christine Mukangoboka.
Dukora selection y'ikipe y'igihugu twagiye tubona ko dufite abakinnyi bashoboye kandi mu byiciro bitandukanye. Ubwo rero navuga ko hari icyizere gihari cy'uko mu minsi izaza tuzaba dufite ikipe y'abagore ifite uko ihagaze.
Mu makipe yo kwitonderwa cyane muri irushanwa rya Sekafa ku makipe y'ibihugu y'abagore twavuga Uganda, Kenya na Tanzania. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Tuve mu Rwanda dukubitire mu Burundi aho ihiganwa ry'abasiganwa n'imodoka ingozi ryarangiye ejo ku munsi w'Imana. Ku nshuro ya mbere muri iryo higanwa harabonetse umwigeme ahiganwa mu bagabo. Ibyo bikaba byaranejereje abatunganije iryo higanwa bagahamagarira n'abandi bakenyezi kwijukira ubwo rukino. Inkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Ihiganwa ry'abasiganwa mu gutwara imiduga ryatanguye kuri uyu wa gatandatu. Ku munsi wa mbere w'ihiganwa abakinnyi bahiganiwe muri zone ya Nivo muri komine ya Ngozi y'intara ya Ngozi. Kuri uyu w'Imana ihiganwa ryabereye ahitwa mu Vyegwa vya Ngozi. Ni mu kiyaya kigabura amakomine ya Ngozi, Mwumba na Gashikanwa. Ni urukino rwitabiriwe n'abanyagihugu benshi cyane n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza akaba yararukurikiranye. Mu ntango hahiganwe imiduga 12 ariko 9 niyo yashoboye kurangiza ihiganwa. Muri iyo 9 5 gusa niyo yashoboye kuronka amanota. Ikibanza cya mbere kikaba cyegukiye uwitwa Valeri Bukera. Mu miduga itarose amanota harimwo iyigendeshwa n'umwigeme Njeneza Bianca. Kuva iryo higanwa rivugwa mu Burundi nibwo bwa mbere habonetsemo umwigeme canke umukenyezi. Tumaze kwegera uyu mwigeme yaratubwiye uko yiyumvise ku munsi wa mbere w'ihiganwa.
Yiyumvise neza cyane kuko ni ibintu nkunda kuva kera ariko sinari bwigere ndona ukazi yo kubikora. Namanje kuziraba, ndakunda kuziraba cyane gose ibintu byo kuhiganwa by'imiduga. Kayumba nawe kubarorera gusa ariko ubure narahagurutse ko nararonse abantu benshi banakuraja bambwira yuko nopima nanje nagerageze naronka amasponsor. Na cyane cyane nkashaka gushimira ababyitayeho cyane kugira ashobore gushika ngaha witwa Momo Mushanari hamwe na Christian Remezo aribo bashoboye kudusa cyane kugira ashobore kugira.
Umwigeme Njeneza aratubwira aho yakuye icyumviro cyo kujya mu iganwa ryo gusiganwa n'imiduga.
Icyumviro cyavuye yuko nari nsanzwe ndabikunze nikaye nakubaje n'abandi basanzwe babikunda kuko kwikuramo ubwoba. Yego na jewe ko ari ryambere ry'iwanje nayifite ubwoba ariko kwisi kugumbugu uzuragira ni kubwa bugenda burahera.
Muri iryo higanwa Njeneza Bianca ntiyariko atamba yirorera harimwo n'uyundi yitwa Niyonkuru Blandine. Uyo ntiyanyonga imodokari ariko yari umudereva wa kabiri. Kuba habonetse abakenyezi nk'abo bitabira ihiganwa si kubusa. Amenyesha ko agiye kugira ingufu zishoboka kugira nawe azotahukane ikibanza cyiza mu mahiganwa azokurikira. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi short waves.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.